radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamo ibiganiro byacu mwiriwe mwese muteza amatwi radio indundi culture kaze mura no makuru yo kuri uyu mugoroba afatiye kuri ibi bikuru bikuru Ugwego rujeje intwaro mu ntara ya Bujumbura gwara irusabye abanyagihugu bo muri quartier Muyange gutekana abo banyagihugu bari baherutse kwiyamiriza abatware biyo quartier ku rutonde rwatanzwe n'umugwi ujeje gutunganya amatora muri commune Ntangwa mu ntara ya Bujumbura Uburyo ni kimwe mu ntambamye umugwi w'igihugu jeje kugwanya umugera wa sida SNRS uvuga ko butuma ihangiro ryo kugwanya indwara ya sida ridatera imbere Amezi ari karababa indwi ibikorwa byo gusanura barabara bihagaze iryo barabara ryohuje barabara ry'igihugu nimero imwe rica hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu ni barabara ry'igihugu nimero 9 Bujumbura bubanza abahaba bibaza ko ivyo bikorwa byahagaritswe nuko ibice bimwe bimwe by'iryo barabara bitoroshe gukora Amakuru saa gusa tubafitiye na yandi aya makuru muri komo yashikirizwa na Kristo Ari Zarelimana fatikanije mu winga bw'ivyuma na Mateo yabona Yesu twese tubahikaze
Radio Indundi Culture
Abanyagihugu bo muri quartier Muyange baherutse kwiyamiriza abatware biyo quartier ku rutonde rwatanzwe n'umugujejo gutunganya amatora muri commune Ntangwa mu ntara ya Bujumbura barahe basabwiye gutekana n'ugwego rujeje intwaro kuri uyu wa kabiri muri ako gace hari hashitse buramatari w'intara ya Bujumbura umushikiriza manza wa parke ya Ntangwa hamwe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi gushika ku rwego rw'intara barumviriza ibyo abo banyagihugu banegura mu itunganywa ryayo matora aheruka abo bategetsi baremeye gutunganiriza impande zose idonido na Norisi Nduwimana
Inama abo bategetsi bagirishije abanyagihugu yabereye mu nzu y'inama yaho bita ku Kigazi muri iyo karitsiye nyene bari bagizwe na buramatari w'intara ya Bujumbura musitaneri wa commune Ntangwa umushikiriza manza wa Republika muri parake ya Ntangwa nyene abanyamabanga bo mugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'intara mu ntango y'iyo nama habayitabye babanje kwibutswa ibiri mu ruririmbo bihayagize uwo mugambwe mu gace ka gatatu kavuga ku butegetsi buva ku banyagihugu twagwa n'uwo bitoreye mpaze abanyagihugu bakaba bahawe ijambo abagize icyo bashikiriza banashima ko umunsi w'amatora yari yagenze neza haba no mu mutekano kuko nahagarikiwe n'inderetsi zivuye mu yindi karitiye yitwa Nyabunyegeri kure yaho gato ariko bagarutse ahanini ku birego bari bashikirije ku munsi wa gatatu w'indwi iheze aho bagira imyiyerekano yiyamiriza abo umugwi wa komine hujeje gutunganya amatora wari batangaje ko batsinze abo bose bari baje guhumuriza bahamagariye abanyagihugu kuba barate kanye baca babemerera ko bagiye kubatunganiza maze batwagwe n'ubwo bemera nk'uwo batoye ariko ntangingo yagiye ifatiwaho ibariko hamwe mu masoko yacu atashimye ko tuyafata amajwi avuga ko biteye amakenga naho bemerewe kuzo batwarabwirizwa gutwarira bose abo banyamuyange rero bibaza nimba bashobora gushikirizwa abo bemera nk'abo batoye canke bakarungurwa n'uwo batemera ico bikoze umushikiriza manza wa Republika muri iyo komine yagiye atangaje ko yose ubutungane bwari bumaze kurungikira bamwe mu baba muri iyo karitiye hibangiriwe ko mbere biranashimwa nabo yari yahawe tubibutsa ariko ko mu mpera z'indwi irangiye umugwe waje inama bari batangajwe ko batsinze amatora ku Muyange nabo bari batanze ibirego mu mugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora iyi nama yakoranye hataramenyekana ingingo y'uwo mugwe
Norisi Nduwimana urakoze bamwe mu banyagihugu bo muri zone Rubirizi komine Ntangwa intara ya Bujumbura baranegura ko ibikorwa byo gusanura ibarabara ryohuje ibarabara ry'igihugu nimero imwe rica hafi y'ahari ibiro by'umukuru w'igihugu mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura n'ibarabara ry'igihugu nimero 9 Bujumbura bubanza riciye mu gace ka Tenga muri iyo ntara nyene byahagaze ho baheze amezi yababa indwi bamwe bibaza ko byo bavyavuye ku bice bimwe bimwe byaryo bitoroshe gukora bavuga ko ari agahombo kuko kuyongoroza no kongoroza ibintu bitoroshe kuko baheza bakarihishwa amafaranga menshi basaba ko ivyo bikorwa vyotangura kuko kubgwabo mu gihe ryohera ryo bagirira kamaro ryo done niyo yanzigamiye yakubitiye aho muri commune Ntangwa
Bamwe muri abanyagihugu banegura igihe hagaragiye ivyo bikorwa bavuga ko badatahura icatumye abariko bazanura iryo barabara babihagarika ni mu gihe abandi bibaza ko vyo bavyavuye ku bice bimwe bimwe bitoroshe gukora
riratuka mpaka gushika murindi nicyo kicyo rero cyahagaje ni gituma bari hagari ngo inzira ngo nimbi cyo shobaka ko bagoma gira kuri demonstration bakarikisha ngira ngahandi
birashika nyene kwa rya rimana karija kuri koto numvise bavuga ngo hari hahantu hari
yavyaze ko bagiye abanyagihugu bavuga ko ari umurongo kuri bo kuko kwiyunguruza no kunguruza ibintu bitoroshe na cyane cyane mu gihe cy'imvura
arahagaritswe n'urabikora
ariko goraho haraguye hagora n'imvura yaguye ko hari iranyerera ko kibaza ko ari nayo mpamvu barire nk'ubu imvura ikagwa bakingura agenda ntabwo cyabakwezimba kubera haba hagenda nabi
basaba babijejwe kongera gutangura ibikorwa kuko mu gihe gyokorwa byobagirira akamaro
twe byoshobora kutugirira akamaro kubera ari maze kuzura rigahera rikagenda neza twebwe twiyunguruza n'utwo dukinga canje n'aya mamoto arashobora kukunguruza neza mu muteka atangura leta yobidufashamo no kuririnda kogwa
mu kigo kijeje z'amabarabara mu Burundi ya RB gushika ubu tukaba tutarashobora kubaronka kugira ngo bagire ico bashikirije kuri iryo hagarara ry'ivyo bikorwa iryo barabara rikaba ryohuje amabarabara y'igihugu nimero imwe hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu nibarabara ry'igihugu nimero 9 Bujumbura bubanza riciye mu gace ka Tenga ni muri zone rubirizi komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura ibikorwa byo kurisanura bikaba byarahagaze bikaba bimaze amezi yababi nkuko abanyagihugu bo muri ico gice cy'iyo ntara babimenyesha
Haravugwa ubusuma bw'ifumbire igenewe abarimyi mu bice bya zone bukeye komine Muramvya intara ya Gitega Uburongozi bw'iyo komine bukaba bugabisha ko abatware bavugwa muri ubwo busuma bashobora guhanwa abandi bagabishwa n'abarimyi badaca imikobeko kubera ifumbire bakoresha ikijanwa n'inkukura gutabira mu bindi bihugu kuri ubwo busuma bw'ifumbire abajejwe kuyitanga mu bukeye basa n'abavyikura ko Odilon Nkejimana
Kugwara niryo jambo likoreshwa na mustanteri wa komine Muramvya Eric Nkurunziza kuri umwe mu bakozi bajeje ryo gutanga ifumbire muri zone bukeye aherutse gufatwa mu busuma bwayo mustanteri Eric Nkurunziza avuga ko ico gice kimaze giye kivugwamwe bintu bwo busuma bw'ifumbire
iyo mifupi ye twafashe niyo yavutse muri stock yawe mu bukeye umvuze ko so cyabaye iyo angre yarapfuye muri stock ngaha iragenda ikwiye ngo bageze mu nzira nyamba matiki bayitanze gute turayifata bari ko barayipakira na kinga ijahe yajari ya kuliko je yari roye angeri igenewe zone bukeye itzamuri bukeye nune ya karu kangai mura mzaguti ya kuwa wa mutabo wenda zinayo manyanga wogira mukabo na kubia ukuja mungu wa wakwaye
kulicho chagiriji gode fuwa rugirinyanga jedwi vjifumbira humobukeye asanu wikura kwa makosa
uonawe yowa yana ikawa dite atingene ya hile ngejeko mukabo kulito kima dufuset kwa hivge ibinuwa wikui kulito kima barungi kanani modoka turonka dokima ihuye n'imifuko baduhaye
ukujana abagwayi kwa muganga akaba ariko mustantera avuga mu kugabisha abafisi cyo bajejwe muri komine Muramvya bakora ubusuma yabo bw'ifumbire cyangwa ubundi
ubu rero ndababwire bwa bagamwe kirapanze bugino muzi uramuvuza ujya mu ngara gwayi kandi simaze kukubwira bujya mente fo ndabikubwiye hari nabandi bagwayi tugira tujane kwa muganga vuba mwabagamwe nimwe muzi hakazi cyane nimwe muzi okiyima kuko iyo tukabyonga bitutandatu cyo bivamwo hayima bikora abandi
abandi bagabishwa n'abarimye badaca imikobeko agasigura kuyo batabi iyo fumbire iheze gatwagwa n'inkukuri kaja gutabira ibindi bihugu
imitumba yose ubu no kwica imikobeko abafundi ibindi mu muzo cyangwa baraba akubwira ati umukobeko uja ngaha ukumubona izi nzuzi zikuba zitwara ibintu na ya mazi yirukirayo utagiye kuca bashefite zone muce murondera abakozi baza kuca acava abahembye nyine umurima cyamuko n'abakuru b'imitumba n'abakuru bucimbira izo wangire mugirije umwavuga umugenda Muzobaze iyangire mukoresha ni imyavu igihugu Misiri ni ubugaragwa mukabo kubera ibi bintu ibi nkukuri gende rimwange nibiki nibiki muzobaze ibirabi imbura hari ahantu kubera umwavu fi wanyu mwepe
imifuko y'ifumbire 12 yari igenewe igice cyahoze komine bukeye ikaba ari iherutse gufatwa bivuga ko yari nyurujwe n'abamwe mu bakoze bajejwe kuyitanga hafi ya hari umugwa mukuru wa komine Muramvya
Umukuru w'igihugu asaba Abarundi gukora kugira abagwanya ubukene ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa gatatu muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura mu birori byo gushikiriza mustaneri w'iyo komine Umukuru w'igihugu yavuze ko kubona Burundi hari ibyo bubukenye ari kubera ibihe bwaciyemwo kubwiwe ibyo bikenye bikaba ari byo muri ino myaka biriko birarondegwa kurikira Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
kugira ubone kazoza kawe banzurabe umushinge wawe urakwiye umushinge wawe urakwiye kugira ubone ukwiye batagwe kubaka ryane hari abarundi bakunda kuvuga ndetse n'abanyamahanga ngo turakenye Burundi burakenye none iyo ubonye gukenye ucukora iki widodombera ubukene cyane murahangana muteza guhangana n'ubukene ibi tubuze nibyo turiko turarondera ntushobora no guca widodomba ngo nturabishikira kuko niri byo uno munsi ufise mu mwaka w'2020 ntabyo wari ufise namandaba abarundi twese turamukanye amahoro twifurizanya amahoro abajeje intwaro iminsi yose bariko barabarakira abashitsi bavuga bati muze mu gihu mu ntara cyanye ku mutumba utekanye ufite amahoro bitwereka yuko amahoro nicyo kintu cya mbere twari twarabuze uno munsi rero kubera dufite ayo mahoro turayigina tukayifurizanya kandi tukumva yuko tudakwiye gusubira kuyahomba nitwaba uno munsi turi igihugu kidateye imbere turabaho twahombeye
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kilitira na makuru cyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu umugwe w'igihugu jeje kugwanya umugera wa SIDA senerese umenyesha ko intamba myishobora gutuma ihangiro ryo kugwanya indwara ya SIDA ridatera imbere ari uburyo umunyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa Jean Baptiste Nzoriro nkankuze asigura ko abahora batanga uburyo bufasha mu kugwanya SIDA mu Burundi basa n'abadendebukiwe ariko yemeza ko hari ibindi bikorwa bitunganywa mu ntumbero yo kubandanya guhangana n'iyo ndwara tumukurikire
ko twaravye dusanga igihugu gikoranye n'abasanzwe bagifasha mu byo kugwanya umugera wa SIDA hariho amahera menshi dufatiye akarorero ku mwaka wa 2023 hari ishyirwa kiheruka kuba cerekanye yuko umwaka igihugu kiriha amahera angana n'imiliyaridi zababa 103 mu bikorwa byo kugwanya umugera wa SIDA gifashijwe n'abasanzwe bagishigikiye murumva ko mu gihe umugera wa SIDA waba waranduranywe n'imizi mu gihugu ayo mafaranga angana gutyo yocaja mu bindi bikorwa by'iterambere mu bibazo bikuru dufise mu bijanye no kugwanya umugera wa SIDA harajamwo uburyo bwinshi ariko usanga abasanzwe bashigikiye igihugu aribo batanga uburyo bwinshi cyane ushika bice 95% ukaba tubona ko hariho bamwe rero abasanzwe bafashe igihugu bariko baradebukirwa cyangwa bagabanya uburyo ibyo rero bigaca bisaba yuko mu gihugu dufata mu minwe ikibazo nkumbure tukaraba ubundi buryo bwo kushira amahera atari make icyo gisata cyo kugwanya umugera wa SIDA kugira ngo urugero twari tugeze ko iduhave dusubira inyuma ariko gituma duhamagarira umwe n'igihugu wese gufata mu minwe kuko hariho n'ibikorwa bishobora gukorwa bidasaba amahera ariko biterera cyane kugira ngo umugera wa SIDA uranduranwe n'imizi
hagataho urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya SIDA CAPES Plus ngo rubona ko impande zose zegwa nico kibazo zikwiye kwicarana ngo zitorere umuti urame ico kibazo Hamza Vina buri kokiye arongoye urunani abona ko akwiye gushingwa ikigega c'intega bizoza co tuma urugamba rwo kugwanya iyo ndwara rudasubira inyuma tega matwi Hamza Vina buri kokiye
yani namba myinshi bereza bari subiza ntambwe nyuma yaho Burundi bari bugeze ko Burundi bukuru yo hangiro bari bugeze ku cyo bishimishije mu mbere n'iyo cyayo yose ari kiro cyagashe mu Burundi ko bari bugeze ku cyo 90% mbere meme ko utushikira yo hangiro ya 30% umvikana rero yuko tubona yuko bikorwa bya SIDA mwe bimwe ariko rero ngusa uburyo bukwiriye tubona yuko abagira neza mwe mwe barabafasha bari ko aridohora bana bakagabanya uburyo barabatanga cyane cyane uko tuzakigo muzi cy'abanyamerika cyo yosayidi cyafu aricho mbere cyatanga ari uburyo bwinshi ubyo kugwanya SIDA birumvikana neza yuko by'ukuri ibikorwa byaba bihungabana kandi kugwanya SIDA nabyo byaba bisubira inyuma aya ubundi Rwanda raduze ku byinshi tuvuga tuti rero igikorwa cy'umwe wese kirakenewe uraragwa leta bwa mbere leta biciye ku bigo bijejwe ubwo buzi ari bwo se senerese cyangwa kirepenerese bari bakwiye kwicara hasi bagicara nabo byega byose tukiga imigabo n'imigambi yotuma ejo amahigwe mabi aje mu bantu bazaba bidohora cyangwa bakabagabanya uburyo abantu batacha bahona kugwanya umugira wa SIDA bicaca bisubira inyuma twese aho turiko turayigwanya twitsinda cyangwa isubiye kwa kandi kiza ho nyanganda twese tumaze kugisezerera batuti rero uruhara gumwe wese rurakenewe kandi cyane cyane katuje imbere urabo ko nubwo bikigega kinega bizoza cyo tuma byo kuri ugamba kugwanya SIDA utasubira inyuma
tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu nyene ibitaro by'igisirikare mu Kamenge bigiye gutangura kuvura abana bagwaye indwara z'umutima muganga Marc Nimburanira arongoye ivyo bitaro amenyesha ko bizofasha kugabanya uburyo abavyeyi bakoresha mu kuja kuvuza abana hanze y'igihugu basabwa imiliyoni zirenga 100,000,000 mu mafaranga y'amarundi ariko muri ivyo bitaro bashobora gutanga imiliyoni 10 mu mafaranga y'amarundi ariko aremeza ko n'ubu uburyo bwo kuvuza abana atari abavyeyi bose bashobora kuboronka akabona ko leta ikwiye gushiraho ikigega canke umugambi wo gufasha kuvuza abana bavukanye indwara z'umutima kurikira muganga Marc Nimburanira
gushika uno munsi nta mugambi tubona nka kujya basanzwe bitaho nk'abagwayi bagendana umugera wa sida cyangwa malaria musanga hariho imiti itangwa ku buntu ko hoba hariho ikigega gisanzwe kihari kugira ngo gifashe muri zo ngwara mugabo ni kibazo gihambaye tubona yuko n'ubushikiranganje bwonyene kuhava bukenera yuko nabwo nyene igihugu cyose cogera cyo giterereye kugira ngo umugambi kwitaho izingwara z'abana bavukana imitima yuguruye gishobore gukogwa neza bisaba uburyo bwinshi kugira ngo umwana ashobore kubagwa birashobora gutwara amamiliyoni arenga ibihumbi jana umwana agiye kwibagisha hanze ariko ngaha mu gihugu ni miliyoni 10 gusa uwo mwana agashobora kubagwa hanyuma agaheza agataha rero kugira ngo bishoboke umubyeyi wenyene kugira ngo ashobore kuronka amahera yuko uwo mwana yobagwa usanga atari ikintu cyoroshye rero hoba umugambi w'igihugu mugabo ubushikiranganji kugejwa amagara y'abantu akaba ari bwo buba buri imbere kugira ngo bufashe muri uwo mugambi kugira ngo bishobore kugenda neza ni nk'igisabo na twebwe twobandanya dusaba kugira ngo uwo mugwi w'abana woroherezwe kuri uno munsi nta bihari mugabo twibaza yuko uko kiza kirabazwa niko n'umuti uzote bukaboneka
oya ni muganga Marc Nimburanira arongoye ibitaro by'igisirikare byo mu Kamenge ni nano duce tugarukiriza no makuru yo kuri no mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 32 tubashimire mwese mwari muduteze amatwi aya makuru mwari komeshikirizwa na Kristaliza Rerimana narifadikaneje mu binga bw'ivyuma na Matthew abona Yesu mugire juro giza mwese murakoze.